Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kwa cumi nyandagaro umwaka w'2026 tuti namwe bakunzi bahisemo gukurikira Radio Nzamba agateka kawe sangwe ikaze mu makuru twabateguriye aza kubashimikira kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu 9 barishwe, 4 baranyuruzwa, abarenga 80 nabo barahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Ibyo bitigiri tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe Akazi Burundi ku bijanye n'ihonyango ry'agateka kazi na muntu mu kwezi kwa mukakaru guheze. Iryo shirahamwe nyine rikababazwa n'urufugo witwa Apollinaire Ahishakiye yari afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, afatwa n'indwara ntiyahabwa uruhusha rwo kuja kwivuza hakiri kare. Ihindagurwa ry'amashirahamwe ashaka kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ngo ni kibazo mu bijanye no gutunganya icyo gikorwa. Uwo n'umwihwezo w'ishirahamwe Parsem ibona ko byari bikwiye ko haba ihiganwa ry'amashirahamwe na cyane cyane ayabifise mu burambe. Iyo yari incamake inkuru imwe mukwayo ni mukanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abantu 9 barishwe, 4 baranyuruzwa, abarenga 80 nabo barahagarikwa hadakurikijwe amategeko nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe Rukristu kishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu Akazi Burundi mu bijanye n'ihonyango ry'agateka kazi na muntu mu kwezi guheze kwa mukakaru. Iryo shirahamwe ryerekana ko ivyerekeye agateka kazi na muntu biguma biyangara mu gihugu, bikababazwa n'uko inzego z'umutekano n'iz'ubutungane atacuzi kora kiboneka kugira ngo zihashe abakora ivyo vyaha. Ni nkuru ya Jean-Georges Kibogora.
Ijo cegeranyo c'ishamwe Akazi Burundi cerekana ko agateka kazi na muntu kabonereje gahungabana muri uko kwezi kw'indwi, aho ubwicanyi bwagumye bwibonekeza abanyuruzwa n'abahagarikwa hadakurikijwe amategeko bikaba uko nyene. Ijo cegeranyo cerekana kandi ko iryo hungabana ry'agateka kazi na muntu ryiyongereye gusumba kuva habaye amatora yo mu 2025 aho hagumye hibonekeza ukubarabuzwa ku batavuga rumwe na leta, iterabwoba ku binyamakuru bikorera hagati mu gihugu, rimwe na rimwe usanga hari ibibazo bikora ko bigasha. Ishirahamwe Akazi Burundi ryasanze abantu 8 barishwe, 4 baranyuzwa, umwe nawe arahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Ivyo navyo bikaba vyagize ingaruka mbi ku bantu barenga 90. Ishirahamwe Akazi Burundi rigasanga ibintu biguma biyangara mu vyerekeye umutekano no mu vyerekeye ubutungane. Kenshi na kenshi ngusanga inzego z'igipolisi n'iz'ubutungane atajo zikora canke zigakorana n'abo batosikaza agati ya kazi na muntu. Ivyo navyo ngo nivyo bituma abakora ivyo vyaha baguma bidegenvya ntibakoma kumwe. Ishirahamwe Akazi Burundi rivuga ko ryasanze mu kwezi kw'indwi agati ya kazi na muntu kahungabanye mu ntara nka zose z'igihugu: Burunga, Gitega, Bujumbura na Buhumuza, mu gihe mu kwezi kwa gatandatu hoho hari mu ntara ya Gitega cane cane. Kubera ivyo vyose, ishirahamwe Akazi Burundi risaba leta y'Uburundi gukora amatohoza yigenga kugira abakora ivyo vyaha bashobore gushengezwa, rigasaba amakungu kwitonda mu gutanga imfashanyo ku gipolisi no ku butungane. Ayo makungu akabanza kuraba ko izo nzego zubahiriza agati ya kazi na muntu mu bikorwa vyazo vya misi yose.
Ishirahamwe Akazi Burundi rikanababazwa cane n'urupfu rwa Apollinaire Ahishakiye yarafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Apollinaire yafashwe kuva ku wa gatatu akaba ataruhusha yaronse ko kuja kwivuza mu gihe gikwiye. Akazi Burundi iributsa ko gufungwa bitaka umuntu uburenganzira bwo kwivuza, igasaba ko haba amatohoza hakamenyekana imvo zatumye Apollinaire atajanwa kwivuza kare. Twumvirize Judith Basutama ajeje kumenyesha amakuru mu ishirahamwe Akazi Burundi.
Amakuru Akazi Burundi yaronse avuga ko Apollinaire Ahishakiye yarasanzwe agwaye ingwara y'isukari. Kuva ku wa gatatu yatanguye kugira ubushuhe bwinshi, ariko naho yarasanzwe azwi ko agwaye iyo ngwara kandi biboneka ko amagara yiwe ageramiwe. Ntiyigeze aronka umupima kugeza ku wa gatandatu, aho yemererwa kuja ku bitaro ataco bikivuna kuko yari amaze kuremba cane. ayo makuru nyina avuga ko yoba yarabujijwe kujya kwa muganga kubera ubwoba bwo ko yotoroka ariko ibyo ntibyari bikwiye kubicyitwazo cyo kubuza canke gutevya umuntu kuronka ubuvuza kene cane cane y'ubuzima bwiwe buri mu kaga ku bwa kati Burundi ugo rupfu ruvyura makenga menshi kunge nabagwayi bafunduwe mu ibohero rya Mpimba eka mbere no mu yandi mabohero y'u Burundi afata abanyororo bagwayi hari yaci gihe gito akati Burundi tabarije General Sense ndayisaba funduwe murambya nawe nyine bangiye kwaja kwivuza twokwibutsa kandi n'urupfu rw'uwundi munyororo yarafunduwe ingozi nawe nyine yitabye Imana mu kwa gatanu k'uyu mwaka kubera yankiwe kuja kwivuza akazi Burundi kabona ko ibyo bituma hibazwa nimba amawohero afise koko ubushobozi bukwiye bwo gukurikirana amagara y'abafungwa na cane cane abafise indwara zidakira akazi Burundi ributsa ko gufungwa bitaka umuntu uburenganzira bwo kwivuza nk'uko ingingo ya 25 ibwirizwa shingiro ribitomora akati Burundi rero isaba ko hoba amatohoza kugira ngo hamenyekane neza uko urupfu rwa Apollinaire ahishakiye rwagenze hamenyekane n'imvo zatumye bateba kumurungika ku bitaro hamenyekane na cane cane ababigize nk'uruhara bose akati Burundi gasaba kandi ko abanyororo bafite indwara zidakira bohabwa uburyo bwo gukurikiranwa n'abaganga kandi hagafata ingingo zihuta kugira ngo izo mfu ntizisubire kuba hakati Burundi boneyeho guhoza umuryango n'inshuti z'uwo munyororo.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nabibabwiye mu ntango z'ano makuru kubona haguma hahindagurwa abashaka kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ngo ni ikibazo gikomeye cyane kiri mu batunganya icyo gikorwa uwo n'umwihwezo w'ishyirahamwe Parsem gishinzwe gukangurira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama iryo shyirahamwe rikabona ko leta yari ikwiye gutegura neza ibijyanye no gukorana n'amashyirahamwe yigenga ikareka gutanga amasoko ku mashyirahamwe atabifitiye ubuzobere dukurikire Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem
kubona isoko nk'iyo isha ikamara imyaka 13 itarasubira kubakwa ubona ko hari ikibazo kiba kiri mu bantu bashobora gutunganya ibyo bintu ubugira kabiri mu bisanzwe kugira isoko nk'iyo isubire yubakwe inzira ziba ari zibiri hari inzira y'uko ishobora kurondera uburyo yonyine ikayubaka hanyuma igashyira amaboko abikora utwabo abayitunganya iyo infrastructure kubakwa na leta ishobora kumva ku ideni leta ishobora kwaka gihuta ishobora kwaka mubafasha ideni cyane ifashanya ibibonetse mu maproje ateguwe neza yabatanga uburyo babaye rugasanga yubatswe abantu nabo baje kwikoreramo leta igasigashyira mu bikorwa twabo abaje kwikoreramo iyindi nzira ni yitwa partenariat public privé nuko leta ikorana n'umuntu n'aba privé baza bakayubaka hama kwa kontra ingene basubiza ingene biri hama peyaje imyaka niki ibyo rero biriko biraba ibyo bya partenariat public privé bisaba ibintu bitatu bikomeye inzego zikomeye zivyumva zibitahura ubugira kabiri hakaba ico bita expertise ubuzobere mu bintu byo gusinya amakontra ajaye niyo partenariat public privé ni inzego z'ubutungane zikomeye zishobora gukingira amakonta yasinywe ibyo rero nibyo kibazo kikihari kuko iyo partenariat public privé idateguwe neza izana ingaruka nyinshi mbi no muri cya gitabo cyerekana ngene leta izoshobora kurondera uburyo bukora ibikorwa barabigaruka ko yuko leta itarashyiraho neza inzego cadre juridique n'inzego n'iz'ubutungane zishobora gutunganya neza icyo gisata hanyuma rero turavye ingendo isigaye ihari ni uko tubona ko leta yafashe ingendo y'uko ibikorwa bimwe bimwe ishaka gukora ari ibyo kubaka ibikorwa remezo bikomeye cyane by'ubutare umengo barafata abantu bakabahereza atahaganwa ryabaye atagutanga amasoko byagiye mu muco ngo bikurikire ibyo bita principe de gouvernance cyane bice mu mategeko yanditse ugasanga ayo mashyirahamwe abari mashyasha ajya gushingwa bamaze kuyabwira ko kwazokora ikintu ngo tugadushire ikintu ngo shyiraho sosiyete izokora icyo ibindi babikeneye uburambe experience na resources zimene n'abantu babishoboye basura mbere resources zimene na experience
ishirahamwe Parsem ribandanye rivuga ko hari hakwiye gutunganywa ihiganwa ku mashirahamwe atandukanye kugira ngo bashobore no gukora amasezerano atunganijwe neza bitagenze uko naho ngo niho hava igiturire n'ubunyonyezi bikanatuma iyubakwa ry'isoko riteba. Dusubire twumvirize Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishirahamwe Parsem.
Nk'uko de marché public iravuga neza ko haba icyo bita perdofre guhamagara dao dosi kabaho bakagira ibarura bakarabishoboye bagahiganwa bagasemira kontra kandi inzego zikabigurukira njya autorité de l'église de marché public cyangwa de zona de marché public yose abyanditse mu mategeko mugabe yose bakubita hasi ibyo bice by'ugura ya nzira y'igiturire n'ubunyonyezi naho bihera iryo shyirahamwe ririkorera gira ibyo bintu byo gushaka kubaka iryo soko ngo ubaka none iyo kontrase na leta niyi bizo gutoza amahera uyatoza n'abagusuri kuratoza n'amaobligasiyo n'abagusiyoneri n'amahera yabo bantu bazobara iminere gute bimeze gute iyo kozinyanira na leta ndaboro niyi iyo kontrase nyanira n'abari kurashyiramo amafaranga niyi ibintu bishobora kuba mu bintu bidafututse bitagaragara abantu bazokwiriha gute ndi ni konsesioni ikiriyo imeze gute y'imyaka ingahe hanyuma ikindi yabo barukorwa ku bitongo harimo aba diaspora babazanye ayo madovize bazanye kugira atagira akamaro igihugu transfert de dovize bazanye kugira wake iyo soko kugira ubundi baronkera akarusho niyi nukuza kuniganira muri ya madovize y'amarundi babanwa twatoza abanoni ngaha baca bagenda muri berbe ngo duhambayira ngo tuko turubaka isoko turubaka turubaka isoko tuko turubaka isoko ibyo byakarusho kari hehe nibaza ko ibyo bintu babikwiye kwitonderwa amapoze menshi leta imaze gukora akigwa neza ntagire icyo ashikako ni menshi nibaza ko hageze igihe yuko leta yiyumvira ikaraba ikaraba neza imbere yo kuza iragira bagakoreshwa icyo bita standard standard zimwe ibintu bikogwa birahari
nkuko vya makomisi yose ya mbere uni wa mwanya wo gukurikira yavugwa mu gisata c'inkino aho mu mupira w'amaguru umugwi wa Aigle Noir watahukanye igikombe ca Super Coupe ku munsi wa gatandatu utsinze Rukinzo penalty 6-5 inyuma yaho Rukino rwari ruhejeje kurangira iyo migwi inganya kimwe ku kindi. Nayo muri basketball umugwi w'Urunani niho kuri uyu w'Imana watahukana ihiganwa ry'igihugu n'inyuma yo kwirahira Dinamo mu rukino rugirindwi Ido Nido na Alexandre Niyungeko.
Kara kamwemwe ntangire mu bakunzi b'urukino rwa basketball na cyane cyane abo mu murwi w'Urunani runama rimwe inyuma yaho kuri uyu w'Imana uyu murwi watahukana igihiganwa ry'umwaka w'ibihumbi 2025 shira uwa 2026 Urunani rukaba rwirahiye umurwi wa Dinamo mu rukino rwa playoff rugirindwi wasezereye urukurikirane rw'inkino za playoff bari bamaze iminsi bakina urwo rukino rukaba rwarangiye Urunani rutsinze amanota 88-71 ya Dinamo. Urunani gutyo rukaba rwaciye rushikirizwa igikombe n'imiliyoni 15 z'amarundi gutyo mbere ronka n'uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino zitegura kuja muri bala. Mu mupira w'amaguru naho higanwa ry'umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi 2026 shiru wa 2027 rizo tangura ku munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 14 Nyandagaro bikaba byashikirijwe na Alexandre Muyenga rongo ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatandatu i Bujumbura akaba yagiriye ko aca ashira habona ingene inkino zitunganijwe mbere ngo mu kwezi kwa Nyakanga kuri mbere hazokubakwa ibibuga bitatu bifise umusezero wa kijambere kimwe Ingozi ikindi muri Sosumo mu Rutana hamwe rero nico mu Ngagara nayo mu rukino rwa Super Coupe gugurura ihiganwa ku munsi wa gatandatu kuri Stade Intwari Aigle Noir yatahukanye ihiganwa yakinye na Rukinzo yatahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu iyo mirwi iranganya kimwe ku kindi baca bikora kuri za penalty Aigle Noir icyinzi zitandatu kuri zitanu za Rukinzo Aigle Noir icitahana imiliyoni 10 z'amarundi nayo Rukinzo ironka imiliyoni 7 n'igice. Turangirize muri natation aho mu rwizibiri bagiye gutegura ihiganwa ryo kurondera abakinnyi bazoserukira Burundi mihiganwa rizobera mu gihugu cha Uganda mu kwezi kwa gitugu tukuza ivyo bikaba vyashikirijwe na Kasye Basogomba rongo y'ishirahamwe ry'urukino rwo koga natation ku munsi wa gatandatu iryo higanwa ikazokwitabwa n'ibihugu cyose.
Akabari kuri inkuru ya Alexandre Niyungeko duce dusozerera amakuru twari twateguriye kuri no wa mbere shimire mwebwe mwese mwaduseza biri eka shimire n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya kuri mikoro mwari kumwe na Pierre Gahungu kabandabikibanuye naho ubutaha